mubandanya mumviriza ijwi rya Amerika. Nagize mwiriwe neza ncuti muteze amatwi ibiganiro by'ijwi rya Amerika risamire ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi genekerezo rya 18 ukwezi kwa kane kwa 2017 muri siya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro by'ino mwanya.
Wewe wabuze umuntu uze kumugereka kwa yandi ngugiye kumufutisha.
Oya nabanaho bogeye utanga twotanga.
Ego narabutse ariko nubwo nabutse. Urazi ubufutisha n'ubutafutisha.
Abanyi bamwe mu banyagihugu muri commune Musongati ntara ya Rutana biyamiriza amande barihishwa iyo barengeje indwi zibiri batarafutisha babo bitavye Imana. Iyi nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Hagati aho turi kwa kabiri turafitiye n'ikiganiro c'abanyedini. Ariko imbere kuja mu makambi no mu ntara nibanze ndabwire muri make ko muri Nigeria umushikiranganje yajejwe kwivuna abansi yaraye atangaje ko igikorwa cyo kugarukana bigeme bicibokwe bose banyurujwe n'umugwi w'iterabwoba Boko Haram gishobora gufata imyaka itari mike. Hivyo General Manir Dan Ali yabitangarije kuri Radio Ijwi rya Amerika avuga ko abasirikare bariko bararonderera mu ishamba rinini cyane rya Sambisa rigize amaleta atatu yo mu buraruko bushira buseruko bwa Nigeria kwa kane w'indwi twaraye dusoze ye imyaka itatu yari rumanye neza abo bigeme bashika ku 276 banyurujwe bakuye mu ishure no mugwi Boko Haram. Kumugabane wa Afrika, muri Afrika y'Epfo amatora yarategekanijwe kugenzura ubutegetsi bwa Perezida Jacob Zuma mu mabanga yiwe yigijweyo mu kurindira ingingo ifatwa na Sentare Nkuru y'Igihugu. Amatora yo gusuzuma Perezida Zuma yari yasabwe n'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi Alliance Democratique. Ayo matora yarategekanijwe kuba kuri uno wa kabiri, ukuyigizayo bikaba byatumye icuka kirushiriza kuba kibi gusumba mu ndwi iheze mu gihe Perezida Jacob Zuma yari kwahimbaza isabukuru ya avuko yiwe y'imyaka 75 yaratangaje ko abagwanya umugambwe wiwe babikora kubera amacakubiri. Akavuga ko ari indwara yihahamuka iri mu bazungu abahinga mu by'imibereho aho muri Afrika y'Epfo bakaba baciye bihutira kwamirira kure ivyo birego mu kuvuga ko nyabuna hivyigwa biheruka gusohoka byerekana ko igitigiri cabagendana uruhagarara mu mitima yabo aho muri Afrika y'Epfo ari kinini mu birabure kurusha mu bazungu. Sentare y'igihugu cya Misiri yaraye irekuye mu nyamisirikazi afise ubwenegihugu bwa Amerika n'abandi bantu indwi bari bafunganywe baregwa ibyaha byo gucuruza abantu imbere yuko afatwa. Aya Hijazi yarasanzwe ayobora ishyirahamwe riharanira agateka k'abana bo mu ibarabara kumugwa mukuru wa Misiri i Cairo. Hijazi akaba yarapfunganywe n'umugabo wiwe kuva mu kwezi kwa gatanu kwa 2014. Irekugwa giwe likaba ribaye inyuma y'imisi mike Perezida Abdel Fattah al-Sisi wa Misiri avuye muri Amerika mu mubonano yagiranye na Perezida wa Amerika Donald Trump. Ijwi rya Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiro vyacu muce ku rubuga rwo kuri internet yacu ariwe @ radio yacu @vo.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe ikiganiro cacu tugihere mu yavugwa muri make mu vy'ubutungane mu yobozi w'ibohero rya Rutana Jonas Mbonimpa yarahagaritswe kuri no wa mbere mu nyuma za gufungirwa mu ibohero rikuru ry'Ibururi apfunganye n'umwe mu bapolisi afisi pete y'igisongerezi azwi ku izina rya Eugene Bizindavyi bose bapfunzwe muri dosiye abapfungwa babiri batorotse ku munsi wa kane w'indwi iheze aho bagiye batorokanye n'abapolisi babiri bo ku ibohero rya Rutana abo bapfungwa batorotse bari bapfunzwe bagirizwa gukorana n'imigwi igwana. Ikiganiro iwanyu mu ntara nyezina tugihera rero mu ntara ya Rutana neza na neza muri commune ya Musongati vugwamwe abanyagihugu bidogera amafaranga agera ku 10,000 vy'amarundi bakwa na commune hiyo barengeje indwi zibiri batarafutisha ababo bitavye imana abajejwe commune basigura ko iyo uwafutishije atabimenyesheje vyica ibikorwa bitari bike vy'iterambere muri commune abanyagihugu ku ruhande rwabo nabo bati muratuvuna kandi twikeneye cyane. Umunyamakuru wa Tralive Irankunda niwe tubaza nshi kuri no nkuru.
Iyo myidogo yabo banyagihugu ifatiye ko badatahura ico bajeje intwaro bisunze mu gushinga ico giciro. Bamwe mu bo twaganiriye bakavuga ko iyo ngingo isa niyafashwe gihuti huti bataravya mikoro y'abanyagihugu bato bato ahanini babeshejeho n'uburimyi.
Wabuze umuntu uze kumugereka kwa yandi ngo ugiye kumufutisha naho bagiye gutandatu twotanga. Nta mande no kwirwa ndatanga ngo ndagiye kumufutisha.
Yiki ego narabutse ariko nubwo nabutse. Urat ubufutisha n'ubutafutisha umuntu abutse arabutse nahitwenye ni kubera na kariya
puye. Ikindi kibabaza abo banyagihugu nkuko babivuga no kwiyo ngingo y'ugutangishwa mande anganuko yafashwe batagishijwe inama.
Tubone ko harimo karenganyo kukubera badufashe ikibiriraho ntabwo baduteguje
bwa mbere koko mu yandi mahimiriza byahora bigenda gute
baramanze bakamenyesha abanyamitumba bakagenda babwira abanyagihugu ko haba hari inama hanyuma ikizoba mu nyuma akaba bamaje kuduteguza.
Itegeko nimero 4 agakwego gashinze ubusa 24 agakwego gashinze byo kuwa 28 ndamukiza byo mu mwaka w'igihumbi 1993 byo mu biro by'umukuru w'igihugu mu kigabane cha gatatu mu gace ka 78 handitswe ko ikiringo cy'imisi iri hagati 14 na 15 ari ntarengwa ni mu gihe iryo tegeko atabihano ritegekanya kubarengeje umwaka abanyagihugu bo kumutumba Nyabibuye bagasaba nyabu nako
bari dusiguriye tukumva ko atantambamye irimo turashobora kubyumva kuko tubamaze kumva ko usanga bahariho abantu bafuye ubwo bakagoma bahembwa
abajejwe intwaro muri commune Musongati kwababajije ico bagona kuri ico kibazo batugira ko inyidogo yaba abanyagihugu bayitahura gusa amafaranga arihishwa nibwo buryo bwonyene bari bafise bwo gukangurira abanyagihugu gufutisha babo bitavye mana. Umuhanuzi wa Mustanteri mu bijanye n'imibano intwaro hamwe n'imicokama Yohani Nyanzwi aha avuga ati
aya mande barayidogera mugabo muri commune Musongati muraza umuntu yabuze umuntu araho usanga yagize igisebe kinini gateba kuza kumufutisha buke aratebuka jeho na yashitse twibwire tukitegereza mbega kumuca mande ko yahize aza kugira ngo byo bari byiza cyane turaheza tukavuga ati we kugikoze rero iki kintu kinda ubwire n'abandi cyuko gikenewe tukabigisha tukababwirira akamaro kavyo yuko umuntu yitavye imana akeneye gufutishwa kugira ngo natwe tugire ihangiro y'inyene dukora kugira ngo bwisereke iterambere twetezwa kumenya abanyagihugu baba muri commune.
Ayo mahera yamande angari 10,000 yatanguye gutangishwa mu ntango z'ukwezi kwa nzero kuno mwaka muri iyo commune. Iyo rero ikaba ari indinganizo commune Musongati yisangije mu ntara ya Rutana. Ibintu biruko mu gihe zimwe mu mvo zotuma abanyagihugu bijukira gufutisha babo ari uko nk'uwabuze uwo bubakanye adashobora kwemererwa gushinga urundi rugo mu gihe uwa mbere aba yarashengeye atabarafutwa mu bitabo by'abatakiriho nk'uko amakuru dukura mu gisata CDFC kijejwe ingo y'imiryango avyemeza mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'u Burundi. Alan Eve Irankunda ijwi rya Amerika.
ayavugwa mu kambi naho impunzi z'abarundi zikorera ishyirahamwe gitaho ineza y'abana Récupère les communautaires pour la protection des enfants muri mugifaransa ritangaza ko ari intambwe ryateye mu gukingira amateka y'abana biciye mu mahimiriza rigenda rikora. Inkuru irambuye na Vedaste Ngabo akorera ijwi rya Amerika mu ikambi ya Rusenda.
Mu bibazo y'ishyirahamwe rigenda rikemura harimo gukangurira ababyeyi gushyira abana ku ishuri, kubavuza ndetse no kuza ababyeyi gukoresha abana imirimo y'imbaraga. Bigirimana Musa, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'Abarécupère rikorera mu mwambi wo mu Rusenda, atangaza yuko bagira uruhare runini mu kongerera ababyeyi ubumenyi ku bijyanye n'uburenganzira bw'abana. Ibi bakaba barabigezeho ku nkunga bagenda bategurwa n'amashyirahamwe mpuzamahanga ya World Child na Save Children akorera mu mwambi wo mu Rusenda.
Hari ababyeyi bamwe bamwe bashobora guturira abana bibyariye, hari ababyeyi bamwe bamwe bashobora gufata abana bibyariye ku nguvu, ariko gushika uno munsi ikambi turashobora kumara amezi atatu, amezi ane, icyo kinatacyo twumva satani cyo tubonye. Urumva ko twateye intambwe bivanye n'iri shyirahamwe ryacu rya Récupère.
Kimwe mu bifasha aba banyamuryango b'ishyirahamwe ry'Abarécupère kugera ku ntego bihaye nuko hari ibiganiro bakoresha ababyeyi n'abandi bantu bafite ibikorwa bishobora gutuma hatubahirizwa uburenganzira bw'abana.
Twashoboye kuganira n'abantu bugura amasare de cinema kuburyo bazagerageza gufata ikiringo cy'amasaha kitashobora gusamaza abana kitatuma abana batuje ku ishuri, bafate ingingo ishoboka kuburyo ko bati umwanya w'abana kuja ku masomo n'umwana wabo kuza kwisamaza mu masinema. Ku mirimo ijyanye n'ibikorwa biremereye cyane bakoresha ababyeyi, umwana mu gihe tuba yuko atacyo yishoboje ateza kuregwa n'ababyeyi bakamuba hafi, nta bubasha afite bwo kumukoresha imirimo ihambaye kuko ateza kubigenda kose kumenya yuko ari umwana akiri umuregwa. Nk'akarorero twotanga kubajya abantu usanga babikoreza abana amatafari umunsi ukandi urenga, ugasanga abantu baza gukoresha abana mu bintu byerekeye ububare, uza kubikoreza indobo z'imboga yo kwitanganyika. Tubahanura ababyeyi kutabana kugenda mu izo ngeso kuburyo yuko bihanwa n'amategeko.
Bigirimana Musa, umuyobozi w'Abarécupère, akomeza gusaba ababyeyi kurushaho kubahiriza uburenganzira bw'abana.
Tubakangurira kumenya ko umwana ari uwo wese aba adashobora kwibeshaho atagira umubyeyi, aba agifite ibyiyumviro bikeya, hama tukababwira ko babwirizwa kubana mu miryango atabye kubatoteza, kubera ko umubyeyi atoteje umwana rimwe na rimwe ashobora kugira ibyiyumviro byo guheba umuryango akiruka. Abandi nabo hariho ababyeyi bavuga ngo ntibaciye ku ishuri nubwo umwana wabo atokwiga atoja ku ishuri, ntacyo bivuze kuko nawe arabayeho atize, tukagerageza kumwereka inyungu yo gushyira umwana ku mashuri. Abandi nabo hariho n'abana bashobora kugwara akavuga ati guma ngaho uryame uzokira atigeze mujyana kwa muganga. Ibyo byose tugashikira ababyeyi tukabereka ko umwana ku bwenge basanzwe afise atacyo kwikorera atagifashijwe n'umubyeyi.
Ikindi kandi iri shyirahamwe rikaba rijya rikora ubukangurambaga no ku bana b'abangavu bishingira batarageza ku myaka 18 y'amavuko.
Abajya abantu bagenda bagira amavirase, ugasanga umwana w'imyaka 17 yagiye kurongora umwana w'imyaka 17 nyene. Manake bose turagerageza kubereka ko bose ari abana, atamuntu akuza arimwo muri bose. Igihe dusanze zijya ngorane zamaze gushyira nko mu miryangano tubaye, ikintu dukora dusha tugenda ujya mwana w'umukobwa tukamusubiza iwabo mu muryango wiwe kuko ntabaragira kujya ku mugabo. Nujya musore nawe tukamwereka ko ategereza kuguma muhira mu muryango wiwe gushika kazorindira uyo mwana w'umukobwa atakazokwiza imyaka 18.
Gusa nubwo inzira ikiri ndende kugira ngo abantu bose basobanukirwe n'uburenganzira bw'umwana, abagize iri shyirahamwe ry'Abarécupère batangaza yuko batazacika intege mu gushishikariza abantu bose gucika ku kintu gishobora guhungabanya uburenganzira bw'umwana. Ndasenga bwo ku bw'ijwi y'Amerika mu Rusenyi.
Vedaste arakoze mu kiganiro cy'abarongo ya masengero n'amadini cuno munsi. Turabandanya ku ruhara rw'amasengero mu gutuza ugusega hamwe n'izindi ngeso mbi zivuye ku kubura ica abantu bakora. Mikro tuyihaye mugenzi wacu Diane Ndonse ari muri studio Bujumbura, abanze yakire abatumire bari kumwe.
Diane ni nahazwe, murakoze gusubira kuduha mikro muri studio y'Ibujumbura. Ntanguye kuramutsa abatwumviriza, nongera gusubira mu ikaze abatumire bacu mbere kuri Musenyeri Eraste Bigirimana arongoye diyoseze ya Bujumbura y'isengero rya Anglikani Musenyeri Ndabahe Mwaramutse.
Ndabaramukije.
Twakire kandi n'umwunganizi w'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, akaba n'umuvugizi muri ubwo bushikiranganji Terence Ntayiraja. Ndabaramukije kandi namwe bwenongeye kuba ikaze mu kiganiro.
Ndabaramukije mu ishamakuru, ndabaramukije ariko batumviriza bose.
twakire na oda ndu umwami arongoye ishiramwe rukirisu gitaho bantaho nikora aryo fondation Tabitha Action namwebwe mufaso ni oda ndabaramukije kandi ndabahikaze mu kiganiro
turabaramukije mwese
nibutse abatwumviriza ko tubandanya ku kiganiro kijanye n'uruhara rw'amasengero mu gutuza ugusega n'izindi ngeso mbi zivuye ku kubura icyo abantu bakora mu biganiro biherutse twasanze ahanini abasega n'abakora izindi ngeso mbi bari mu mugwi w'abantu nikora mu kugerageza gukemura ikibazo leta yarafashe ingingo yo kubirukana mu bisagara byose byo mu ntara zitandukanye z'igihugu ariko abarongoye amasengero n'amadini hamwe nabo mu mashira hamwe avugira be nabo bantu bakabona ko iyo ngingo yafashwe ishobora guhohotera abo birukanwa mu kiganiro giherutse rero abari baserukiye amasengero hamwe n'aya mashira hamwe basabye leta ko yoshiraho umugwi bahurikiramwo mu kuyifasha gukemura icyo kibazo ikiganiro cy'uyu munsi rero gihagaze kwishigwaho cy'uwo mugwi ubushize musenyeri Eraste Bigirimana arongoye isengero rya Anglicane muri diocese ya Bujumbura akaba ari kasaba ko hoshigwaho uwo mugwi Terence Ntahiraja umuvugizi mukaba n'umwunganizi mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu mwebwe icyo kibazo mukishura kwiki
leta irashobora gukorana nayo mashirenge kuko ni yagera nayo mashira hamwe n'abatunda gushinga urundi rwego ese icyoma ishengero ryose kuko nta muntu ayobegwe ntamaziwe iryo yose musenyeri ku mapabasa atandukanye arafise urutonde kuba kisubiwe bakwiye guca bamenya bati mbega muri abantu ufise bose mu buzima bwabise yose ni bazima barishoboye mu mashira hamwe naho yene nuko yene barafise urutonde rw'abanywanyi babo baraza abantu bafise ibibazo bitandukanye hanyuma cyane cyane mu miryango turatura abo bantu basigaye rero bataziye bava kandi birashoboka
burya igituma bitagira umusaro umwimbu ni kubera iki nzi kuri bose barakora kandi bagakora mu nguvu zose mugaba kubera ko umwe abikorera hariya uwundi akabikorera hariya uwundi akabikorera hariya ntusanga hari ikintu kizima cyabivuyemo nico gituma tuvuga tuti iyo abantu bakoreye hamwe bakegeranya ingufu bakegeranya ubwenge bakegeranya ibishoboka byose
mwebwe remutiye abo bantu babaye gucyo kubera nubwo ibikorwa byagumye bikogwa umwe wese yabikoze yigenga habuze ingufu ziri hamwe
yeye habuze guhuza
habuze kandi nivyo leta iri kirakora bishobora kutarama kuko iri kwikora ku giti cyayo yonyene
kuko leta hari bishoboye ntibijanye n'uburyo rekira bishoboye ariko hari bijanye n'imitima nafye n'ibyo byabakoze b'Imana hariho ibintu bijanye n'imitima yakomeretse n'ibyo turiko turakora natwe
mu kireta ivyo ntavyishoboye gukora ikoranye n'abarongoye intara n'abarongoye amakomine cyane ivyo namwe murabishoboye byo gufasha mu mitima
twebwe cyo twikora ko bakoze b'Imana ico bajeje kuvura imitima kuko abadogiteri barashobora kuvura ku mubiri hose musenye arabizi mugabo hariya a naba baheza bagasaba kubana bati Imana ukuntu kuri bitandukanye kugira abantu bahinduke
uko gufasha mu mitima mwebwe musenyeri mwaserukiye abarongoye amasengero n'amadini hano mwese mufasha ku rugezo rumwe canke ko hari abafite ibyo bizera mu madini no mu masengero murongoye mutizera bimwe mwese mwebwe murabona yuko umwe wese yigishirije hari undi akigishiriza hari murumva ko iyo mitima mushobora kugira icyo muyifashije cyane canke namwe mukwiriye ubwego nyene mujamo mukagira ibyo muhuriza ko nyamukuru kubijanye n'icyo kibazo gusa cy'abantu aho nikora ku nyigisho zihe
byose birashoboka ishengero ryose rikoze ku ruhande rwaryo rigashobora gutunganya iki gikorwa birashoboka no gukorera hamwe byose birashoboka igikuru nuko hogira igikozwe nkuko oda yabivuze by'ukuri leta irashobora gukora ariko ikageza ahigeza igisigaye cyo gufasha abo bantu ku mitima cyokorwa n'amashengero agahamagarwa akakuri icyo gikorwa hakurya abo umuntu ntwaro baza kwakira abo bantu amashengero akaseruka urya inkoko birara mu ishamba bugacabaye iki cyabaye inkware aba yahinduye agatima abafise aho hantu amata imyaka ingahe aba muri iyo mbeho ari muri iryo barabara ibyiyumviro byiwe birahinduka ugasanga ikintu cy'ubuntu cyaramuvuyemo tuteza ko dugura icyo dukoze kugira ngo asubizwemo ubuntu asubizwemo wa mutima yumve yuko asubiye kuronka agasusuruko k'ubuntu k'abantu agaruke mu bantu
bajije mwe mwaserukire leta Terence Ntahiraja musenyeri avuze ko mu masengero bamwe bose bagite cyabo bashaka kugira icyo bakoze bakigisha abantu ariko mwavuze ko nikijanye n'uburyo bakwiye kukironswa ariko uno munsi hariho amasengero afise uburyo bukwiye nk'isengero rya Anglicane risanzwe rikora be n'ibyo bikorwa isengero rya Katolika Caritas risanzwe ko n'ibyo bikorwa ariko hariho amadini menshi uno munsi asanzwe arimwo be n'abo bantu cyane ariko ataburyo baba bafise cyane ntagwe ngo bishobora kujaho rushobora gukora ibyo bikorwa kugira ngo abafise uburyo nandi batabufise kugira ngo abari muri amasengero bashobore gushikirwa nabo bashobore gufashanya
mu ntumbero abo bose bikuvuga biyemeje barabishira mu mastati yabo mateka tunganya bariyemeza yuko bagiye gufasha iterambere mu gihugu ariko no kuraba yuko ibyo bimije bariko barabikora harabakora mugabo kubera uburyo naho bageza bakakora ibishoboka hariho ubushikiranganje bujejwe imibano agatakaza mu iterambere dakumira afrika siyare mu bisanga biri mu bikorwa byawo habasigaye yuko bukorana nabo bantu afise uruhara bashobora kwigisha abantu bagahinduka mu mitima yabo kuko babyigisha bisunze ijambo ry'Imana bakoresheje n'ububasha Imana yabahaye Erega bakoze Imana yabwiye ngo muzosengera abagwaye bakire ngo muzosenda abadayibona imizina yanjye kandi biraba bafise ingabirano z'Imana yabahaye bigishije abo bantu bakabasengera bashobora no guhinduka hanyuma bakabiga n'umwuga rero hanyuma leta yigashifasha kugira ngo cyahiga kiboneke umutaho uboneke ugace usanga ibintu biragendeye ku murongo kandi bigenze neza
ariko jewe uko ngaruka mvuga kandi niko nahereye mvuga urumva ko je ndi umuvugizi wawe nubu kandi sinzocereza gushika abantu nikora bazotabarekwa nubu ndavuga iki kintu kandi ndakigarutseko atagushira hamwe leta yonyene n'ukuri iki kibadushana aho nikora ntacyo boshobora kuko ibi buryo bwinshi ishengero ryonyene ubwaryo ntiryo bishobora ridafatikanije na leta haramashyamu yakora ibintu bikomakomeye cyane cyane ubwo rwaruka ubwo bantu nikora n'ibiki ntacyo tugeze tubona bashikako bisaba rero ko hobaho ikintu cyo gukorera hamwe n'ukuri n'uko ico kintu nticote baguhera
Terence Meraje umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati yavuze yuko ubwo rwego rushobora kujaho kuko leta irafise ubushikiranganje bwo gushigikirana gufatana munda ati nuruhara rwabo bwo kugira ico bakoze mu gukorana na mwebwe n'abarongo ya masengero nimba natahuye neza
yego yivuze n'ivyo kuko nk'ubu abakorera muri ico gitata cyose kose abashira hamwe yose akora muri ico gitata harajejwe ibindi urumva ibyo saga bitari burundigaza zabo boheze bakegerwa ubushikiranganje kugira ngo bagire ico bita partenariat no kuvuga urunani ubukorana ivyo rero mwebwe mufise uwo muhamagara wo kubikora nabo bari naye mashengero baca beza bakarekirwa gushikiranganje kugira habe iyo partenariat kugira ngo uwo murimo uranguke neza
iwanyu mu ntara
tuyagira mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuvisa inzwi gushikisa inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Musenyeri yasenzuye amasengero n'amadini hano ngira ngo aragataha nyingira ngo bazoshikirwa ubushikiranganje
muje numva ntengurutse rwose niki bavuze ati ko hoba cadre de collaboration icyumviro kiriho kandi cyiza yuko twoyishyiraho ikabaho iyo cadre de collaboration tukaraba kugenda twokorana hanyuma mu maguru masha tukaraba ibimaze gukogwa turumva kigororo itimaze gukora turo mugambi tukavuga tuti mbega tworaba ibyakozwe hama tukaraba ibikenewe gukogwa n'uburyo byokogwa icyo twasabye twebwe twagira tuti nibadushiremo naho dusanzwe tubikora mwese kuyiwundu kwiwe kandi barya rero bari mu ibarabara nabacu ntaho tubashyira kuko ni kibazo n'ukuri gihanze la societe ikiri twakireka mu minsi iza kirashaka kuturengera nibaza yuko ari cyo kigo mu bikorwa byihuta tukacyicarira tukiraba tugafata ingingo twashobora gushinga kugira ngo ibintu bigende neza
niba muravuze ko leta ariyo yobahamagara ariko uwo muri leta nawe yavuze ko ahubwo mwebwe arimo mukwiye kujya gushikira ubwo bushikiranganje mukavugana mugere mwakorana
urumva gane ni ndazotangura mwahamagara bigenda iyo bishingiro cyangwa indishira hamwe arategura icyo bita projet yo gufasha muri cyo gisata sinza kuyimutegurira iyo wayiteguye ukagutse kugira ndayishire mu ngiro neza ntegeza gukorana nubwo rwa leta rubijejwe niho yezu kareke ubushikiranganje saba partenariat kugira ngo ushire mu ngiro wa mugambi isanga niko bigenda
ku mugambi jewe uko nari nabitahuye kubera yuko nuvuga ngo iki kibazo cyane nikora nuvuga ko icyo kibazo kishushe muri iki gihe twese tuko turabona kandi biko yadutera akoba mu minsi za kazoza kabo nuvuga ngo bogira ikintu cyo guhura imbere yuko nayo maproje bayakora bakabanza bagahura bakanamenyana ahubwo kuko umwe wese akabikorera hari yundi akabikorera hari yundi akabikorera babanze bamenyane hanyuma noneho bashira ibintu ku meza bige kimwe kimwe ukwacu abo bana mu ibarabara gute tubigenze gute kuko by'abana mu ibarabara nivyo bihanze kusumba ikindi cyose
musenyeri Erasto niko namwe muvyumva ivyo udavuze
mu bisanzwe umwe wese kugeza uyu mwanya ariko arakora agaragaza icyo yokora ubundi cyangwa yumva icyo yokora ariko tworonka uko twohura tukavugana
mutarinze kwandika umugambi
hoba ahubwo niho umugambi wacu uza umwe wese akagenda kugira umugambi washo gukorera hamwe bagakorera hamwe twe dushobora gukorera hamwe byo bavita cyane hanyuma guhura birakenewe muri kino gihe kuko ibyumviro dufite uyu munsi usanga hari nabandi bafite ibindi byumviro ariko dushobora guhura ngirango ikibazo mwarimo bajye mu kanya mwawe mumbuze muti ninde yo duhuza
yego
tukabwira tuti twashobora kuvugana na leta n'ubushikiranganje buraba abantu abo nikora nabo umuntu ari hakati mu gihugu tugahura hanyuma tukicara hamwe tukavuga tuti mbega ibikorwa twabikora gute cyane twabikora nabandi hamaze kuvugana haravamo ibyimbiro byinshi mbere tugatanga n'imirongo imwe imwe iyo migambi yakoregwamwo tukara tuti mbi bikenewe nibihe cyane byo kugwa gute kuko ngo amazi atembye ataraganya agende sabagire ariko tabaye kuragana ikorwa cyokorwa neza
ubwo gwego ni ndazorushira
nimiburi turafise aho duhura n'abajya amashengero twebwe mu bushikiranganje nimiburi rimwe mu mezi atatu araho inama umushikiranganje aho n'abarongoye amashengero atandukanye cyo kimwe nimiburi rimwe mu mezi atatu arahura n'abarongoye amashengero yigenga bakora ibyo bisata nibaza yuko babiteguye neza bagaheza icyo kibazo kikaje kijya ku meza cyo hita bikagenda neza cyane kibazo gusa nuko twama tubatumira tukagira itangaza ku maradio mugabo ugasanga benshi ntibaza turabahaye ikaze rero ku kibazo cyashushe nkuko wakivuze hanyuma kikabankora mutima ejo niba yahamagara societe civile namwe mukazamwo tuzoheza rero tubagira ibyumviro nkubu turi mesere yambe yaheze haheruka inama ukwa gatatu kuzohera tabaye iyindi na karorero haba ku mashengero na mashirahamwe
ariko jewe ndumva murashaka kwamuhura ku bintu byinshi ariko kuri ico cyantaho nikora numvume ngo hari ukundi kuntu byoko byomera
bashobora kuba baza bo batabara ko kiri mu priority
Nira nicyo gituma
ko ngiye yawe ndayumva twe twadukareye uko ako kamo gategwa mwibe nama haba umwe nabashikira nganje bafata ingingo mukaba mwaje mukabishikiriza kikaza kumeza hanyuma rero kukurumva natumiwe n'umwaze mushikaje je nyene hamwe nashaka kubwira nti ubwo rwego ruzonya ko kuraje kurushigwaho ni itegeko itegeko kubwira rijeho rica mu nzego zitandukanye uraje kuhatangura gusura ibyiyumviro ubwanyu bishigiranye kibaye hagacaba ama consultation rero nuko tumuhagira projet igushaye itegeko ishyiraho ico kintu hanyuma ibintu bikagenda mu rutonde
yego
ni processes yagira intango yacu ningire kitaza kugenda naho gishikiririzwa ni muri iyo ntumbero navuze gutyo
yego ariko jewe ndashimye kubwita ico banje ndashimye kuko cyifuzo cyanje kiriko kiraja mu ndingiro
kandi kiratomoye
mugihe abona ko ababijejwe nkahaye ga inzego hazasirukiwe hamusenye yasirukiye amashengero
yego
ahamwe mwasirukiye leta haje nasirukiye amashirahamwe
yego cyane
aha twakwiye mugabo n'ukuri biri mu byihuta kuko jewe sinzi ngira ngo nkwera je namaze kuvyinjiramo cyane uko kwarukaje rwantera makinga cyane cyane impungenge niko novuga impungenge nyinshi ugaruka naho rudakora rurarye bwe bari mu myaka yo gufungura n'uvubega ikirihuta gusumba ibindi bintu byose
leta yaramaze gufata umugabe nakubiye ko arukugwiza imyuga tukubigisha imyuga hama chako ni kinachaki gacho kubahingurare kugira ngo bashobe kuyungunganya icyo leta imaze gutangura gushira imbere ahanini kandi turose madushikira umugambi mwiza cyane
yego yego
nangira kinguruke kuri iki cyumvira yaravuze ati byo kuri hama hariho amanama turashima kandi yaje amanama turayakenguruka gose kuba hafi n'ubushikira nganje bwe ntore hagati mu gihugu ni byiza ariko iyo twitavye byo kuri aba hariho ibyatekanijwe ku rutonde rw'uwo munsi kwaba badutumiye turifuza yuko inama yokurikira ku rutonde rw'ibizokwigwa iki kibazo cyojako kibaye kiriko n'ukuri byo duhimbara kugira ngo amashengero agire icyo aterereye mu byiyumviro hama ya migambi zovaho nyene tumaze guhura iki tukagica hirya no hino tukivuga nako kumbure naho tukavuga tuti imbeho shyirwa hinze gombega byokorwa gute aho niho hova bya byiyumviro byose amategeko na rya tegeko ryojaho riraba tukagira icyo twunganira tuse guhura iki kikaba kirimwo bizoduhimbara gose
je bari bita cyane naho kitaba gitekereje iyo hajya murafise uburenganzira budasanzwe muri cyage cyo bita utuntu n'utundi hari ashaka kuvuga ko urutore rw'ibizokurikira nibyo murashaka kuvuga muti nyakuba mushikira ngaje mutuntu n'utundi turafise ibibazo bimeze ku nuku 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 kandi turifuza ko twasubira guhura kuri bya ku rutonde hajya mwamuhejeje ni kajyo keza
irabashaka ko
kugura yindi nk'abavugizi tugiye tubatumye tukandira
twabyumvise mu tumashe zo gushikana
kandi birashikayo hamwe kandi kizoze mu tuntu n'utundi ariko kizoze
kiri ku rutonde
murakoze cyane kandi ari gihe rero biba bikaba muri bakeyi kugira ngo bishikire benshi mukabanza mukabitegurira abandi kuko hajya ngo hari mugani ukirundi ngo ubunyegere bwinshi ntibwimbe kubizana muri benshi siko kuronka inyishu mugabo bakeyi bofata ingingo ndumva vyogira ikimaze gusumba guhamagara hariya n'uwo bizana atanabifitemo umutwara agashika sinzira ariko mu gihe biriko bivuga abo nyene bumva ko bibyega abo ariko baravyumva kandi bafite nico bo bikorera je ndumva yuko ahubwo mwotegura akaryo keza naba bamusenyeri ibintu bikagenda neza
cyane gose
yego
ego reka turangize kino kiganiro twibutsa abari ko baratwumviriza ko bari ko bumviriza ijwi rya Amerika aho twari ko turabandanya kubijanye n'uruhara rw'amasengero mu gutuza ugusega n'izindi ngeso mbi zivuye kukubura icyo abantu bakora ariko no munsi tukaba twahagaze ahanini kwishigwaho ry'umugwi uhurikiramwo leta n'abarongoye amasengero hamwe n'amadini badasize inyuma amashira hamwe yitaho banawo nikora mu gukemura ikibazo cabo cimire rero abo twari kumwe muri kino kiganiro mpereye kuri musenyeri Erasto Bigirimana arongoye diocese ya Bujumbura y'isengero rya Anglican musenyeri ndabakengurukiye
turabashimiye namwe ko mwadutumiye
shimiye namwe bwe mwese mwari muduteza amatwi ku ijwi rya Amerika
akaba ino ngaha dusozereye mugira umunsi mwiza.